ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Burundi, mu ntara ya Rumonge, haravugwa ikibazo cy'abakobwa batwara inda bakiri bato bakomeje kwiyongera. Mu Rwanda ho bamwe mu baturage barashinja inzego z'umutekano kunyereza abantu bazo. Igisirikare cya Sudani n'umutwe w'abasirikare barwanya ubutegetsi bemeye guhagarika intambara mu gihe cy'amasaha 24. Amakuru n'ayandi ni mukanya, ntimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya Sudani n'umutwe w'abasirikare barwanya ubutegetsi bemeye guhagarika intambara mu gihe cy'amasaha 24. Oriane itanga ishaka.
Ibimenyeshamakuru vyandika mu rurimi rw'Icyarabu vyatangaje ko ayo masezerano atangura gushirwa mu ngiro no munsi wa kabiri. Ingwano hagati y'iyo migwi y'abasirikare yaratumye ibice by'igihugu bitandukanye bigwa mu kaga. Abanyesudani amamiliyoni baba ku mugwa mukuru Khartoum bamaze iminsi binyegeje mu mazu yabo, mu gihe abandi baguye muri iyo ngwano hagati y'imigwi y'abasirikare. Kuri uno munsi wa kabiri nyene, ambasaderi wa Amerika muri Sudani yatangaje ko imodoka zikurikirana za ambasade ya Amerika zatewe. Ibyo vyabaye mu gihe uwo ambasaderi yariko akora ibishoboka kugira impande ziriko ziragwana zishira ibigwanisho hasi. Icyo gitero cyakozwe ku Banyamerika ejo ku munsi wa mbere kije gikurikira ubugizi bwa nabi bwakozwe ku rugo rw'umuserukizi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, hamwe n'igitero cy'inkoho cyakozwe ku rugo rw'umuserukizi w'igihugu cya Norvege. Ibyo bitero byose byerekana ko uruhagarara muri Sudan ruriko rufata umurindi udasanzwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu 185 bamaze guhitanwa n'imishamirano, abandi 108 barahakomerekera kuva intambara itanguye ku munsi wa gatandatu.
Umunyamakuru w'Umunyamerika Ivan Skaskovich uri kuri uyu wa kabiri yitabye urukiko mu Burusiya mu rubanza rwerekeye ifungwa rye muri icyo gihugu abashinjwa ubutasi. Fidel Niyongabo.
Skaskovich na leta ya Amerika bariyamiriza bivuye inyuma ivyaha yagirizwa. Gershkovic akorera ikinyamakuru The Wall Street Journal niwe mumenyeshamakuru wa mbere w'Umunyamerika apfungiwe mu Burusiya kuvyaha vyo gusuma urusaku kuva ku gihe c'imishamirano hagati ya Amerika n'icyahoze citwa ubumwe bw'abasoviet. Abamenyeshamakuru isinzi bari batonze muri sentare kugera bibonere n'amaso yabo Gershkovic. Yabonetse atekanye mbere amwenyura igihe yari mu kibanza yari yugaraniwemwo aho yaboneka ari mu kiyo. Yariko yunguruza kwipfungwa ryiwe. Umucamanza muri sentare mu gisagara ca Moscou yanse ivyo Gershkovic yari yasavye ko atoguma pfunzwe. Umucamanza yafashe ingingo yuko aguma pfunzwe gushika n'imiburiburi ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu. Intego zijejwe umutekano zapfunze Gershkovic zimufatiye mu gisagara cha Yekaterinburg mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, zamwagirije ko yariko agerageza kuronka makuru y'ibanga yerekeye igisata c'igisirikare cy'u Burusiya. Yamarawe abamukoresha n'abategetsi ba leta ya Amerika barahakana ko ari uruhara yagize mu gusuma urusaku, bari basabye ko arekugwa.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika yavugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye kuri Y3 Radio yacu voa.com mukurikire aya makuru uko turimo kuyabagezaho inyumva nkumve. Kuri Facebook na Twitter munadusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru havugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Rwanda mu karere ka Kicukiro, aho ni mu mujyi wa Kigali, aho bamwe mu baturage bavuga ko babuze abantu babo baratunga gatoki inzego z'umutekano. Eric Bagirubuso.
Madamu Saverina Nyiraneza numwe muri abo bavuga ko babuze abana babo kuva mu rukerera rwo kwitariki ya 12 z'uku kwezi. Yemeza ko mu mudugudu wa Rugwiro mu Gatenga abantu bambaye gisivili n'umupolisi umwe ari wambaye impuzankano z'akazi babinjiranye mu gipangu ahagana saa 9 zo mu rukerera babategeka gufungura babatwarira umusore Thierry Ishimwe w'imyaka 19 y'amavuko.
Bukeye ariko wa gatatu birangije umwana njya kumwandikisha ntanga amazina ye barambira ngo nta burimo kwihangana birananira ndongera ndandikisha bambira ngo umwana nta burimo
Bwana Christian Udahemuka nundi mubyeyi wa Ishimwe nawe ahamya ko abamutwaye babanje kumutera ubwoba kuko yari yanze kubakingurira
nyifungura tayari umwe yasa asharije imbunda direct pistol arayinunga kumutwe ngo mwanga gufunguriza inzego z'umutekano ndabasubiza inzego z'umutekano zigenda nijoro moya masaha ya saa 9 hafi saa 10 z'ijoro bahita bangura ticara hasi ntago nakindi nasubije nica yasi Banambaza ati Mungu wariye na gutu Mungu wanze amaze misarwaye aryamye maze kubasobanura na gutyo ngo turamushaka ndababaze se muramushakira iki mu iki gicuko
uyu muryango uravuga ko kugeza ubutaramenya aho umwana wabo aherereye mu gihe batanze ikirego mu rwego rw'ubugenzacyaha rebu babasaba ko babafasha kumenya irengero rye bavuga ko yatwawe n'imodoka yo mu bwoko bwa Toyota pickup Vigo yambaye ibirango bya GR 718F yibara ry'umweru n'ibirahuri byijimye Aha kukicukira abaturage bemeza ko hatwawe abasore bagera mu 9 kuva mu mpera z'icyumweru gishize ijwi rya Amerika ryakunze kumenya makuru y'abamwe basiragiraga ku buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru bakeka ko bashobora kubona amababo ubwo babishingiraga ku muryango umwe wagiye kubaza kuri polisi Gikondo umuntu wabo wari warabuze bakababwira ko umurambo we wari mu bitaro bya Kacyiru Zawadi Mushimiyimana avuga ko inzego zibishinzwe zababwiye ko musaza we Nuru Sharifu w'imyaka 20 y'amavuko yishwe n'abagizi ba nabi duteguriye inkuru bamwe mu bari babuza babo batubwira ko batangiye kubabona mu bigo by'inzererezi kandi ko inzego z'umutekano zibakurikiranyeho ibikorwa by'ubujura Madamu Madina Mukarugira ubyara Nuru yabwijwe rya Amerika ko bamushyinguye kuwa gatanu w'icyumweru gishize uyu mubyeyi akemeza ko mu bihe bitandukanye umwana wabo yari yara nani yataba no murugo
umwana tukamukora ibintu bishoboka byose akakunanira wakora iki nkawe koko nta kintu yabuze afungwa buri munsi afungwa n'usunga umuntu afungwa atari igisambo ubundi buriya rero umwana iyo yananije ubwo ibimubayeho byose ubwo ntagomba kubyirengera ibyo nta nicyo biba binandebaho
Iyo ugerageje guperereza amakuru ajyanye n'ifatwa ryabo basore usanga bafite ikita rusange cyo kuba barigeze gufungwaho mu bigo by'inzererezi twabajije bwana François Asieri Kabagema umukuru w'umudugudu wa Rugwiro mu Gatenga hamwe mu hakuwa abo basore yemeza ko yarazi imyitwarire ya Ishimwe
uwo bavuga yarafunzwe
yarafungiwe iki subwo
yarafunzwe gufata abana nyine abana bakitwara neza mu myitwarire yabo kwa agenda biba bakabafata bapfumuye idirishya bambuye abana amatelefone nta bindi bishyashya
mu Rwanda muri ibi bihe hari uduce bigoye kugenda nijoro kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ni nayo mpamvu hirya no hino bigoye ko hacamo byibura iminsi itatu hatumvikanye ibikorwa byo kwica barashe abo polisi y'u Rwanda iba yatangaje ko ari ibisambo n'abandi bakekwa ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwicanyi Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yabwijwe rya Amerika ko abo yibuka bafashe bari kubakoraho iperereza ku bikorwa by'ubujura n'ubundi bugizi bwa nabi.
Wende bajyanga no kwireba ariko icyanze cyo hari abo twavuganye n'ejo hari umudamu twavuganye. Mbwira ko umwana afitwe na polisi ko numvaga nabo bivuga no ku maradiyo. Ndetse arambwira ngo bose ngo ari hehe muhuza na polisi ahafungiye kugira ngo bagende bamumwereke bwana nabwiye nafitwe na polisi ari iperereza turimo gukora. Tumbwira mu polisi ngo bavugane ranije ngo kugeza n'ubu ntaraje ariko giye iki kibazo nawe gisobanura
barakiye kwa hikisi
ubujura ubugizi bwa nabi nyine rwabagira bati
mu minsi yashize umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aherutse gutanga ubutumwa budashidikanywa kuri ibi bikorwa
hari insoresore zirirwa zifashe mu mifuka hirya no hino bwakwira zikajya gufata mu mifuka y'abahisi n'abagenzi turajya ngo tubwire abantu yuko ibyo bintu bitemewe dutekereza rero yuko abo bantu bakwiye kureka iyi ngeso naho ubundi icyo twabasezeranya nuko amakuru tugenda tubona ari gutanga umusaruro ukomeye cyane kuri abo bajura cyangwa kuri ibi bisambo
ababuza babo bagakomeza gushaka kumenya irengero ryabo
niba abana mushinza n'ubujura ngiye umunyina umubyara ubujura bwe ntabwo nzi nta n'ikintu bigeze bamufatana none mwamfasha nkamenya ngo umwana yazize iki
Kurundi ruhande abakurikiranira hafi by'ibi bikorwa bakemeza ko biba ari ngombwa guhashya abakekwaho ubujura n'ibindi bikorwa bibi haramandi basanga kuba abashinzwe umutekano bahita babarasa bishobora kuba binyuranijwe namwe mu mategeko Mu bihumbi 2017 umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watunze agatoki inzego z'umutekano z'u Rwanda uvuga ko zihutira kwica aho kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho ibyaha birimo n'ibyoroheje. Ni mu cyegeranyo wise All Thieves Must Be Killed ngenekereje abajura bose bagomba kwicwa wavugaga ko hishwe abagera kuri 37 biganjemo abo mu burengerazuba bw'igihugu. Eh bagira urusanzwe rya Amerika I Kigali.
Tuvuye mu Rwanda tujye mu Burundi mu ntara ya Rumonge havugwa ikibazo cy'abakobwa batwara inda bakiri bato bakomeje kwiyongera mu mezi atandatu ashize harabarurwa barenga 30 bahuye n'icyo kibazo. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Thierry Ndashimiye I Kigali mu Rwanda.
Ibiheruro dukura mu kigo cishirahamwe igitari neza y'imiryango ABBF mu Rumonge byerekana ko abigeme 31 batwaye inda batifuje mu mezi atandatu aheze. Muri abo harimo batandatu basamye inda bafise imyaka 15 abandi ndwi bakaba bafise imyaka 16. Iyo miyabaga usanga ari abanyeshure kandi bagaca baheba kwiga. Josephine Rufyiri ajejwe ugwaruka aho mu kigo ABBF aratubwira ico yibaza kuri ibyo biharuro.
Ntibiteye ko bacana ariko kandi biranagateye kuko sibike yaba byari byoshobotse ibyo biharuro byogiye burundu kuko ku bwacu ntitwifuza yuko ari numwe yotwara inda atayifuje.
Muri ico kigo cita ineza y'imiryango barakira urwaruka bakaruha inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina. Bikorimana Charles umubyeyi wo mu Rumonge ati haracari ababyeyi batubahuka kuganira iby'ubuzima ndoragitsina na abana babo.
Nuvuga ko ari migenzo ya kera yazingamitse abantu ugasanga umubyeyi w'umupapa ntashobora kuganiriza abakobwa biwe akabirekera nyina ngo niwe yobibaganiriza, ugasanga umubyeyi w'umumama ntashobora kuganiriza abahungu biwe ibyerekirondoka bijyanye n'amashikara meza ngo abone abase niwe yobibaganiriza, se nawe ugasanga ntabironkera kanya ajya gupfukura ikaronderera rasiyo.
Uko kudahika iyago abana bivamo kutamenya gutuma abana bakora imibonano mpuzabitsina batikingiye kandi bakiri bato. Manirakiza Yvonne Andrew Belize aserukira urwaruka ruhabwa inyigisho aho muri ico kigo.
Ego igituma atikingira aho mwigeme hari igihe aba adafise n'inyigisho ku byerekeye ibyo byaye no kwikingira, kandi naco gahura n'uruhara rw'ababyeyi ni ruto mu irera ry'abana. Ntibabereke umwe ngo uhuma n'udahuma kubera abantu benshi ubuzima goma bajya kuronera ubuzima hirya no hino bakabura umwanya wo kuyagisha abana babo.
Ariko umubyeyi Bikorimana Charles we abona ko kuganiriza abana atari ugushiruka isoni.
Si ugushirukanya ahubwo byari ngombwa ko abana bakura bazi kazoza kabo mu byerekirondoka rijanye n'amagara meza, bakamenya ingene bitwara kugira ngo ntibakomereke bazogere mu bigero n'ukuri bazi mu bigero ingene habwirwa kugenda kwitunganisha.
Ibindi bituma abo bigeme batwara inda bakiri bato ni ugushaka gutunga ibintu bizimbye kandi ataburyo bafise. Josephine Rufyiri:
hariho nk'ibintu byo guhurumbira amaronko ugasanga umwana yifuje kuronka kana kariya hama akababona yuko iwabo kumbure ubushobozi bwo karonka atoburonka canke naho yoba buronka akabona yuko nk'iwabo batomukundira tuvuge nk'iyo telefone kuyitunga akiri umwana mutoya ugasanga ashimye kubirondera mu nzira zitarizo.
Hari n'abigeme baja mu bushurashuzi kubera umunyenga wa moto. Muhigwe Dondarsi ni umunyeshure mu Rumonge.
Nk'abanyeshure bashobora gutwara inda bivanye n'ukuntu usanga bafitanye imimenyano n'abamotari bakabamenyeza amalifti nk'igembe bamuhaye ca deplacement gaca kijya. Rero uwo mumotari rero nawe aca arondera ukuntu yisubiza wa munyenga yamuha agaca arondera ukuntu amusaba mu bushurashuzi.
Abandi bagirizwa guhenda abo bigeme ni abarovyi bivuye ko abanyeshure bamwe mu Rumonge baba je kuhiga bava kure barapanga amazu. Bamwe rero barahendeshwa akaboga canke amafaranga kugira ngo bashobore kubaho neza. Hari n'abarezi ibagobe izo baragiye bakibira ibibazo abigeme bigisha. N'abanyeshure b'abahungu birashika bagahenda abigeme bigana. Muhigwe Dondarsi:
umuhungu ashobora kuba aciye ubwenge cyane mu ishuri, tujya muhungu araciye ubwenge. Umuhungu nakabwira ati genda ashaka umfashe kwigisha nk'iki iye. Wa muhungu akambwira ati ni ukuri uraza muhenda kwigisha cyangwa za duhuri kandi rahana kandi abikwigisha tube ntugira ikibazo rero amaze kuza rero arashobora guca mwinjizamwo ubwo busambanye gusanga barikoze umukobwa atarabyiteguriye
ku banyeshuri bakora amabanga mpuzabitsi nabakiri bato inkurikizi ku magara yabo ni nyinshi ashobora no gutabuka igihe ajyamanye n'umugabo amusumbye imyaka iyo byaye naho nyene ingorane zishobora gutuma akura indwara yo mu kigo Rufyiri Josephine
nibyo bishobora kumushikira gihe cyo kwibaruka kuba yakiri muto ugasanga aratabutse umwata hanyuma nko kuri bajya abantu baca yiyumvira nko kugenda kugira ibintu byo gukorora inda ashobora gusanga aragize ikibazo gikomeye ku buryo usanga n'ibihimba byiyo byirondoka byononekaye ugasanga baramukuyemo n'igitereko agacabaho ubuzima bwiwe bwose atagisubira kurondoka kandi
mu kigo cy'ishyirahamwe gitaye neza y'imiryango basaba ababyeyi kurengera imico bakaganiriza abana ibijyanye n'ubuzima ndoragitsina bitagenda uko naho bakabarungika mu bigo bibigisha kugira ngo bakure bazi gutandukanya icatsi n'ururo
Terive ndayishimiye turagumaho ngaho mu Burundi ho mu kwezi gushize leta yagabanyije rimwe n'ibice bitanu ku ijana by'imisoro ku biribwa byibanze bimwe na bimwe biva mu mahanga hari hashize igihe abaturage binubiriza mu karyo ibiciro rikabije ubu muri rusange ibiciro by'ibikenerwa byibanze bya buri munsi bimeze bite muri icyo gihugu ikintu gice cy'ikiganiro mugenzi wacu Thomas Kamilindi yagiranye na Pierre Nduwayo umuyobozi mukuru wa Aboko ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi
ibiciro hano ku masoko yacu cyane cyane ku byerekeye ibyifungwa bya nkenerwa byaraduze cyane byaraduze kuko ku buryo usanga uri kuraba nk'ibiharagi ukaraba umuceri ukaraba nk'iyo ifu y'ibigori usanga ibiciro bimaze kugera ku rugero hafi ugereranije nk'umwaka uheze muri ibi bihe hafi usanga byiyongereye ko inshuro zibiri urumva rero yuko ibiciro bitameze neza hano mu gihugu iwacu nibyo yuko muri ino myaka muri ino minsi na cyane cyane ngira ngo kubera ihindagurika ry'ibihe kubera ibintu biri ko biraba mu bihugu byo hanze na cyane cyane hariya mu ntambara yo muri Ukraine turabona yuko izo atari ngombwa zo mu Burundi gusa mugabo hano mu Burundi rero nk'ibyo bya nkenerwa nk'ibyo tuba dusanzwe twirimira tudakora muri Ukraine nibyo nari nababwiye byaraduze ku rugero runini cyane ku buryo muri Aboko twamatwate ya mudusaba yuko hofata ingingo tukanashima mbere muri Aboko turashima yuko leta akamo yakumvise ikagabanya ibice n'imisu ku ijana ku bidanuzwa bimwe bimwe bya nkenerwa ibyo turabishima nubwo tubona yuko ngira ngo nuko itegeko rigiye mu ngiro muri ino minsi ku masoko ntibiratangura kwibonekeza neza tugira amakenga mbere yuko tutabikwirekeye hasi uduhabwa usanga ako kunguko twari twifuza ko kuza ku muguzi uzaba usanga kegiye kubadandaza nico gituma haba abaguzi ba mbere leta turakwiye kubikurikirana hasi kugira ngo ako kunguko ako kigoro leta yagize umuguzi nawe kamushikiye
hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika wanditse kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VOA radio yacu ati jewe ntonda mu isoko iminsi 7 kuri 7 none iyo bivugwa ku matwi ko ntavyo mbona warumaze kuvuga yuko itegeko rikigera mu ngiro vuba vuba ritaratangira kugaragaza umusaruro waryo ubwo ngubwo se nk'uyu nguyu batwenga wa kuko wowe mwishyira hamwe Aboko nyine mukurikirana buri munsi ibyerekeranye n'ibiciro n'ibyerekeranye n'ibifungurwa ubu wamugiriye ihe nama kugira ngo abe yihanganye ahari azabone umusaruro wiri gabanuka by'amatagisi
eko uwo batwenga mbona nawe nyine ariko arafasha kuko bivuze ati itegeko ryaragiye mu ngiro mugabo ntiturabona inkurikizi nziza ku muguzi aho ariko arafasha nane nababwiye yuko haba abaguzi haba twebwe nka association y'abaguzi haba mbere nabo muri leta tubwirizwa gukurikirana cyane ku buryo izo ngaruka nziza twebwe twabwiza kuvuga twavuga tuti yibwa kuja ku muguzi ntizihabwe ziguma kuri babadandaza gusa kuko abadandaza turamaze kubibona yuko niyo haba yakigoro ka leta cyangwa ugasanga hirya no hino ibiciro byagabanutse babadandaza bo ntibibwiriza ngo bigabanure aha rero nico gituma tuvuga tuti uwo batwenga hamwe n'abandi boheza bakadafasha tukaza turatera kamu ku buryo nabo muri leta turaba neza nyazi na none ryategeko rizotangura kurya mu ngiro ryari kugira ngo n'umuguzi bimushikire ibyo rero nk'ibyo batwenga yanditse ibyo n'abandi bashaka kuvuga ibyo twebwe muri abuko biranadufasha iyo turiko turasaba yuko ingingo nziza zafashwe na leta igaheba ayo matagisi zizoheza zigashikira ku muguzi kuko leta ibirondera ubwo rero nk'uko twari twabivuze iyo umuntu atabikurikaniye hafi utusanga ka kigoro ka leta ko haba kumva abadandaza gusa nabo ugasanga umuguzi nta na kimwe ahungukiye
none se Pierre we hari nanone undi witwa Dieudonné Minani nawe wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika warumaze kuvuga ko abadandaza batagabanura ibiciro none uyu Minani waravuga ngo biragoye mu gihe ababidandaza benshi ari abakomeye ibyo nibyo
ibyo oya Minani avuze ntitwobishingira ntahe cyane kuko mu kugira uvuga ikintu ubugifisiye ibyemezo ibyo byo byose twebwe muri aboko turavuga tuti ko ingingo yafashwe bakaba bagabanya ibiciro dukeneye kumenya none izoje mu ngiro ryari aha rero umudandaza ari umudandaza kuba umudandaza aba abantu bakomeye cyangwa babadandaza nyine twe tubaza yuko atanu ari hejuru y'amategeko igikuru ni uko iyo ngingo yafashwe kandi tukagumva yuko izozanira akarusho keza umuguzi ibyo rero tuzusha tugerageza tugahimiriza kugira ngo kakunguko kajye ku muguzi abadandaza abakomeye cyangwa abadandaza abandi basanzwe ibyo twebwe iki kidufasha gusa ni uko iyo ngingo yoheza ikagarugira ingaruka nziza ku muguzi kandi turazi neza yuko yafatiwe imeze y'umuguzi abo rero umudandaza uwo ari we wese ibyo ari byose amaze kwemererwa kuza mu rudandaza abuza kudandaza yisunga amategeko
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hari nanone umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Nshimirimana Cresson nawe wanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VO Radio yacu ati nibahagarike kubaka ahantu heza ho kurima byofasha gusumba nayo ubundi yo nibahubaka hose ibiva mu mahanga bizatumarira iki mbeho hamwe amahanga yokwanga kubisohokana tuzoba gute hakaba na bintu n'Imana Fabien nawe arandika ati nibareke kubaka amazu mu biyaya no kuvuga mu bibaya ati kugira ngo dushobore kuhahinga mu magambo makeya ibingibi nshimira Imana na bintu n'Imana ibyo bavuga nabyo muri abuko murabizi
yo bavuze kuvuga abo banywanyi b'Ijwi rya Amerika n'ukuri kudateye amazi kubera abantu bose turabihuriza ko kuko uri kuraraba nka mu kiyaya cya Bujumbura cyangwa mu kiyaya hose imbere usanga bashobora kurima ibiterwa bishobora kwera gatatu mu mwaka mugabo sinzi ingene byagenze ikiyaya cyose baracubatse amazu hasigaye ahantu hakeye abo nashaka kugira ngo barabyumvise nabaheze kuvuga murane yuko abajeje gurongura kino gihugu nubwo bibanza byinshi byari byamaze kubakwamwo barahagaritse yuko hano mu biyaya ataba dosubira kubaka twibaza yuko ngira ngo bagombye gukingira ahasigaye kugira ngo barabe yuko hobandanya harimwa hakatanga umwimbu woza urasahiriza mu banyagihugu mugabo wa wundi yavuga ati ibyo biva hanze none ni banka ko bituzanira cyangwa ikumbo igishanke ziriya ho bizogenda gute ico ni kibazo n'ibyo nyamukuru mugabo dusanzwe tuzi yuko hano i Burundi ibyigwa byakozwe byarerekanye yuko abantu ibyo bafungura ibyo bitwirimira usanga bibwirizwa gusahirizwa n'ibivuye hanze bishika ku bice hasi mirongo ine ku ijana bisigura yuko hanze tuguma tuhakeneye mugabo igikenewe ni uko abajejwe gutunganira kino gihugu bakora ibishobora ibishoboka nk'izo ngingo n'ibyo byo kubuza kurima hano mu biyaya hamwe mbere no kugerageza yuko amasibo ya bungabunga bakayaha byangombwa kugira ngo umwimbu utere wiyongera ibyo birakeneye ko gufatwa ingingo nyinshi haba ibyo byo kubuza kubaka haba mbere no kugerageza gufasha yuko isi yo kwimbuka kurusha kugira turabe yuko umwimbu wa hano mu gihugu wacu wo kwiyongera ku buryo ibyo twakura hanze biza bikenye nibyo rero ibyo abo baje kuvuga nibyo hano kubona kwa rubatse hano mu kiyaya n'uhombo runini ya ku gihugu kumbure iyo bareka aha akabari ko ararimwa hanyuma hagafatwa n'ingingo kugira ngo isibandanye ibungwa bungwa hanyuma yongere igwize umwimbo ibyo twogera hanze byo baye bike.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'ibiribwa ibifungurwa mu Burundi n'ibiciro bihanitse nubwo leta yafashe ingingo mu kwezi gushize kwa gatatu yo kugabanyaho rimwe n'ibice bitanu ku ijana amatagisi nko ku bishyimbo byumye, umuceri, ifu y'imyumbati, imyumbati ubwayo, ifu y'ibigori, isukari n'intete z'ibigori. Turaganira na Pierre Nduwayo, ni president wa Buko. Abuko ni ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi. Kuri telefone dufite Batwenga, nari nasomye ibyo yari yanditse kuri Facebook, none amaze kutwohereza nimero ya telefone, ati nimumpamagare. Batwenga,
ndabumva.
Uraho neza?
Ndashima Uhoraho.
Uherereye he?
Neza, mperereye Bujumbura, ahantu bita mu Kinama.
Ye, wari wanditse uti jewe ntonda mu isoko iminsi 7 kuri 7, none ibyo bivugwa ku matwi ko ntabyo mbona. Ibindi byo wari wanditse kuri Facebook. Hanyuma hari akandi kabazo ufite?
Abaza kandi fise ibyo bintu bunumva bavuga ngo ibiciro byaragabanutse byakaba atari byo ndiko ndabona. Ese iryo kori bakuye ahandi ho bashize hehe? Ibyo bita umusoro barikuye kwitontete barishyira hehe? Kubwiye kugura ibiharagi usanga amakara nayo yaduze cyane. Ese ibyo biharagi nibyo tuza gutera cyangwa nibyo tujya? Icyo nicyo kibazo ndi kubaza. Umuntu yaguze ibiharagi agurana n'amakara yo kubiteka. Iyo ukuye rero umusoro ku ntuze ikori, iyo ukuye ikori ku biharagi ukarishyira ku makara, banumva kacu koze.
Niko se Batwenga, urashaka kuvuga ko ibiciro by'amakara nabyo byazamutse cyane?
Cyane gose.
Reka noneho Pierre Nduwayo agira icyo abivugaho, kuko nimba ayo matagisi uvuga yaragiye ku makara. Urakoze cyane.
Uragize neza
Pierre, we umwanya n'uwawe.
Yego, murakoze cyane. Ibyo wahejeje gushikiriza navyo nyine birumvikana. Mugabo ivyo muri rusange bisha byerekana yuko ubuzima buzimbye, haba amakara, haba ibiharagi, haba ibintu byankenerwa byose birazimbye. Mugabo twebwe tubitangura twavuga ko dushima ko mbona leta yagize akigoro no kuri ibyo bidandazwa byankenerwa, kuko nk'ubu ibyo twari ko turasaba yuko ako kigoro leta yafashe kamaze kumvikana ku muguzi. Ikifata iryangingo ikemera yuko isukari idahanje iza, murabona yuko isukari ubu iraboneka kandi kuri ya mafaranga azwi ku giciro cya leta, nubwo rimwe na rimwe usanga igakena. Mugabo nta myidogo myinshi tugize imisi twumva, tukavuga tuti hamwe no ku biharagi no ku ibigori no ku muceri ka kigoro leta yagira huko rw'ibishoboka kugira ngo tukumve ego kuba ku miryango agahinga karaboneka, nubwo n'ibindi biciro usanga bica biduga. Mugabo ntibyoba co kimwe igihe byaba byadugiye ku rumwe. Hanyuma ikindi naco novuga nuko iryo gabanuka bagize kuri ibyo bidandazwa byankenerwa ntibace babishyira ku makara, ni hamwe usanga ibintu biriko biragorana byinshi muri rusange bikagorana icyarimwe. Nanavuze yuko ubuzima uca usanga buzimbye ku muntu na cane cane muto muto. Mugabo akigoro kakozwe no kugashima, hanyuma tugaheza tugafasha umwe wese kugira ngo kaje mu ngiro nubwo hari ibindi tuba tubandanya dusaba mugo nk'ibyo byo byakozwe ibyo twobishyima na cyane cyane tugafasha yuko byoje bikaje mu ngiro nyirimo.
Pierre Nduwayo mu kiganiro na Thomas Kamirindi Nduwayo akurikira hamwe ry'abaguzi mu Burundi. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba nahatu yasoreje. Ndabashimiye mwese mwayakurikiye, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro ku Ijwi rya Amerika. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.